Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutsa amahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Umugwi w'abagize inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi bahuye n'abahagarariye inama nkenguzamateka mu Rwanda.
Twaganiriye ku buryo inteko zombi zishobora kugenderanira zikagira ibyo zunguraniraho kubera yuko dufite byinshi duhuriyeho. Ndetse n'ibibazo bihari bimwe tubihuriyeho.
Uyo ni Francisco Kalinda, umukuru wa Sena y'u Rwanda.
Na karyo keza ko gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, kuko baca umugani mu kirundi bati agafunika abagara ubumwe n'akarenge, no gukomeza imigenderanire.
Uyo nawe ni Madame Denise Ndadaye, icegera cy'umukuru wa Sena y'u Burundi. Muri Kenya abantu batari bake bararashwe, mbere bamwe bishobora kuba byabaviriyemo urupfu mu gihe ingabo zishinzwe umutekano zahangana n'abari mu myiyerekano. Perezida wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva ejo kuwa gatatu yavuze ko ashaka gusubira kugirana umubano mwiza utanga umwimbu n'umugabane wa Afrika. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya abantu batari bake bararashwe, mbere bamwe bishobora kuba byanabaviriyemo urupfu mu gihe ingabo zishinzwe umutekano zahangana n'abagira imyiyerekano ku mpande zose z'igihugu biyamiriza ubuzima uzimvye n'amatagisi yaduze, nk'uko byavuzwe ejo kuwa gatatu n'abayobozi mu bitaro n'itangazamakuru byo mu karere. Eje ni Mukankusi niyo nkuru adufitiye.
Abari muri iyo myigaragambyo batwitse imipira y'imodoka mu bice bya Kibera aho bakunze guhanganira n'abashinzwe umutekano. Bahahuriye n'urufaya rw'ibyuka biryana mu maso batewemo na polisi. Mu mujyi rwagati nta n'inyoni yahatambaga. Amaduka menshi yarafunze kandi polisi yashyizeho ahasuzumirwa ibyangombwa kuberekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru The Nation cyatangaje ko polisi yataye muri yombi abakekwaho ibyaha muri iyo myigaragambyo i Homa Bay mu burengerazuba bw'igihugu. Mu byiciro bibiri by'imyigaragambyo byabaye mu ntangiriro z'uku kwezi habayemo urugomo ubwo polisi yabamishagamo ibyuka bijyana mu maso ikananyuzamo ikarasa amasasu mazima mu mbaga yariteranye. Icyo gihe abantu batari munsi ya 15 barishwe kandi amagana batawe muri yombi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya batumije imyigaragambyo ku ruhande rumwe bitewe n'izamuka ry'imisoro ryemejwe mu kwezi gushize na guverinoma ya Perezida William Ruto watowe mu kwezi kwa munani gushize. Yarahiriye guharanira inyungu z'abakenye, ariko yisanze ibiciro by'ibintu by'ibanze bikenerwa mu buzima birimo gutumbagira ku buyobozi bwe. Za kiriziya n'imiryango itagengwa na leta basabye uriya Muruto na Raila Odinga bahanganye gukemura ibibatandukanye binyuze mu biganiro no guhagarika imyigaragambyo.
Perezida wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva ejo kuwa gatatu yavuze ko ashaka gusubira kugirana umubano mwiza utanga umwimbu igihugu ciwe cahoranye na Afrika igihe yari ku buyobozi ku nshuro ya mbere mu myaka y'2000. Inkuru y'imvaho na Eugenie Mukankusi.
Mu ruzinduko Perezida Lula yagiriye muri Cap Vert atahuka ava mu nama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi na CELAC i Bruxelles mu Bubiligi, yavuze ko yiteguye gusura ibihugu byinshi bya Afrika muri uyu mwaka n'utaha, mu gihe Brazil ifite ubushobozi bwo gufasha Afrika mu buryo bwinshi butandukanye. Lula wagiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere muri manda ya gatatu ariko zitandukanye, yumvikanishije ko igihugu cye gishobora gufasha ibihugu bya Afrika kugura inkingo za COVID-19 ubwo hari icyorezo. Ubu avuga ko ashaka inama n'abakuru b'ibihugu bya Afrika, bityo bakarebera hamwe intambwe yaterwa mu gufasha umugabane wa Afrika. Yabivuze nyuma y'inama yagiranye na Perezida wa Cap Vert, José María Neves.
Ukraine ejo kuwa gatatu yatangaje ko Burusiya bwasenye amatoni 60 y'intete zari zigenewe gushoregwa mu mahanga mu bitero vya misile vyakozwe mu gisagara kirimo ikivuko ca Odessa mu ijoro ryashiriye ejo kuwa gatatu. Uburusiya bwarashe misile mu manuko bw'intara ya Odessa amajoro abiri akurikirana. Ivyo bitero vyakozwe ku bivuko biri mu ibahari yirabura inyuma y'uko Burusiya buvuye mu masezerano yarekurira Ukraine gushora ingano n'izindi ntete mu mahanga biciye mu mazi y'ibahari yirabura. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi bwa Ukraine bwatangaje ko amatoni 60 y'intete yasenywe kandi ku kivuko ca Kornomorsk hanze y'igisagara cha Odessa ubwo bushikiranganje butangaza ko izo ntete zari zitegekanijwe kurungikwa mu mahanga ziciye mu muhoro kingiwe wiba hari yirabura haraheze iminsi 60 utangaza ko ibifungurwa ku isi bisubiye kandi kugeramigwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky imbere yaho yatangaje ku Burusiya buriko bukora n'impaka ibitero mu bibanza bikoreshwa mu gushorera hanze ingano n'izindi ntete. Ku munsi wa mbere w'indwi Uburusiya bwaranse kongereza ikiringo cy'amasezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete bikenewe cyane hanze y'igihugu biciye mu ibahari yirabura. Ayo masezerano yari yashyizweko ahagarariwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntazokwitaba inama yerekeye butunzi y'ishyirahamwe BRICS itegekanijwe kubera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kuza. Ivyatangajwe na Afrika y'Epfo bisigura ko icyo gihugu kitazogira ikibazo cyo gufata ingingo yerekeye niba co tegerezwa kubahiriza umutahe wo guhagarika Perezida Putin wasohowe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Afrika y'Epfo yarateye igikumu ku masezerano yashizeho iyo sentare kubera izo mvo icyo gihugu co tegerejwe guhagarika Putin naho casa n'icyari cyerekanye ko kitari kubahiriza umutahe wo kumuhagarika. Vyatangajwe na Afrika y'Epfo ejo ku munsi wa gatatu bizotuma icyo gihugu kidahangana n'icyo kibazo. Bibaye inyuma y'uko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuganye ku telefone na Perezida Putin mu minsi ya vuba. Ibiro vya Perezida Ramaphosa vyatangaje ko ingingo ya Perezida Putin yo kutitaba inama y'ishyirahamwe BRICS yumvikanyweko n'impande zombi. Uburusiya buzoserukirwa muri iyo nama izoba hagati y'itariki ya 22 na 24 y'ukwezi k'umunani n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov. Ishyirahamwe BRICS rigizwe n'ibihugu vya Afrika y'Epfo, Brazil, Uburusiya, Ubuhindi n'Ubushinwa. Afrika y'Epfo yatumiye abategetsi b'ibyo bindi bihugu bine mu nama yo mu kwezi k'umunani imbere y'uko sentare mpuzamakungu mpanabyaha isohora umutahe wo guhagarika Putin mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abadandaza b'amavuta yo gufungura baravuga ko amacupa mashasha yasubiriye ayo bahora bakoresha yo gutekereramwo abakiriya azimba cyane, bakabona ko bari mu gihombo kuko icupa rimwe barigura amajana 5 y'amarundi. Ikigo kijejwe ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN kibizeza ko kigiye kuvugana n'inganda ziyakora zibe zigabanya ikiguzi. Ibindi kuri inkuru na Thierry Vendayishimi.
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2023 ni ikigo BBN cemeje ko abagikoresha amacupa ya plastike bategerezwa kubihagarika bagakoresha amacupa yabigenewe. Ayo ya plastike nayakoreshejwe mu kuyatekeramwo ibidandazwa byo kujya no kunywa bigwiriyemwo amamesa n'amakoto mu mabutike no mu masoko. Ayavugwaho kuba afise ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu nk'uko ico kigo BBN cabitangaje. Ico gihe ntibyahise bishigwa mu ngiro kuko abadandaza basabwa kwironderera ayo macupa atarakoreshwa. Inyuma yaho harabonetse inganda zikora ayo macupa bigwizwemo uruhara na leta, aho yashishikarije abikorera kugira uruhara mu ikorwa ry'ayo macupa yo gutekeramo amavuta yo kurya hamwe n'ibindi binyobwa byifashishwa nayo. Kuri ubu ayo macupa mashasha yaratanguye gukoreshwa n'abadandaza. Abavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise imyidogo yuko ayo macupa yashizwe mu giciro kinini ndetse ntanaboneke.
Birazinze kandi ntabiboneka. Usanga ubwiye nka kabiri atavyironka kacisubira inyuma ko wari kurongera amavuta urumva ugumiza mu ibido ntubukiyarongere. Ni ngorana nyine kubera haje umukiriya ndamubwira ko atabicupa afise. Usanga kadandaza.
Uyu mukenyezi nawe yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yahisemo guhagarika kudandaza ayo mavuta yo kurya.
Kubera zenze ayo mavuta dushyiramo nayo akaba azinze, nta nyungu twokura ko kuko n'amacupa yaba yatuzinze kubera ata nyungu no yaronka nayo mavuta noba ndiko ndacuruza, ahubwo naca ninjira mu ruhombo kubera noba ndiko ntekera mu bintu bizinze nanje mavuta mbona tacu ndiko ndayakura.
Mugenzi we nawe abona ko bopfuma bagumiza aho yari ahasanzwe.
Nuko botugumiriza aho bijya twahora kubera icya bitutamukaka tukaca duhomba.
Bose basaba ku biciro by'ayo macupa mashasha yo gufunikiramo abakiriya yogabanywa kugira ngo batabandanya kudandariza mu gihombo.
turasaba yuko bogabanya ibiciro abo badandaza ubwo buntu bw'ubucupa kugira ngo bikunde dukorane neza natwe bigende neza turabe yuko twaza turakura ko n'ijanajana.
Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cashikirijwe n'ikigo BBN kuri uyu wa gatatu, umuyobozi w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko bagiye kuganira n'abakuri ayo macupa igiciro kibe cogabanuka.
Mu byo tuzokwigira hamwe muri ya nama nababwira y'ama plastique tuzogenda twaranabitanguye kumahingurira mwamwe kubiharira, tuzogenda tusaba yuko bokora ibishoboka igiciro cyayo macupa mashasha cogabanwa.
Severes Ndayikengera asaba kandi ko abadandaza boshira imbere ineza y'amagara y'abantu ntibarondere inyungu yabo gusa.
Twebwe mu bisanzwe ikibazo cy'ibiciro kiza mu nyuma y'amagara y'abantu. Aha baboneyeho kuvuga yuko bari abantu birirwa baravuga ngo leta ngurikira kuraho ibitekezo ni bamwe bikunda nakubwira ngo atabindizanye. Iyo mvugo ntidushaka yukisubira kuba. Ugomba gukora umugambi utegure urabivyangoma.
Ayo macupa mashasha akoregwa mu nganda yo gufungamwa amavuta yo kurya n'ibyo kunywa. Icupa rimwe rigurwa amafaranga 500,000 nkuko abayakoresha babibwije ujya Amerika. Ayahagaritswe n'ikigo BBN nayo bahora bakoresha nayo aba yaravanywemo amazi canke imitobe batoragura mu bibanza bitandukanye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Umugwi w'abagize inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi ejo kwa gatatu wahuye n'abahagarariye inama nkenguzamateka mu Rwanda. Ni ibiganiro byabereye ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Eric Bagiri Ubusa adufitiye inkuru y'Idonido.
Bwari ku nshuro ya mbere z'intumwa za rubanda ku bihugu byombi zihuye zikaganira ku ngingo y'imigenderanire yari imaze imyaka itari mike irimo igitotsi. Abahagarariye umutwe wa Sena ku bihugu byombi u Rwanda n'u Burundi bahuriye mu biro bya Perezida wa Sena y'u Rwanda. Babanje mu biganiro byabereye mu muhezo, nyuma baza kugira icyo bavunguriraho itangazamakuru kuri ibyo biganiro byabahuje. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, itsinda ryari riyobowe na Madame Denise Ndadaye, Vice Perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi. Ari kumwe n'itsinda yoboye, uyu yadutangarije ko ku busanzwe baje baherekeje umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariwe Madame Angeline Ndayishimiye, mu nama baje mu Women Deliver 2023 yiga ku ruhare rw'umugore mu iterambere. Yashimye uburyo u Rwanda rwabakiriye, yabwiye itangazamakuru ko bagiranye n'abahagarariye Sena y'u Rwanda ibiganiro bigamije gutsimbataza imigenderanire ku bihugu byombi, kandi ko ibyo biganiro byabaye nta makemwa.
Ibiganiro byagenze neza, twaje kuramutsa bene wacu dusangiye imirimo, ni ukuvuga abarwego rugize inama nshingamateka ya Sena y'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Twaje nk'abavandimwe, twaje tuje kubasuhuza kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro, twongere tukomeze imigenderanire iri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Na karyo keza ko gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, kuko baca umugani mu Kirundi bati agafunika abagaro umwe n'akarenge. No gukomeza imigenderanire.
Ku ruhande rw'abahagarariye Sena y'u Rwanda nabo bashimye umwuka ibiganiro bagiranye na bagenzi babo b'igihugu cy'u Burundi byabayemo. Bwana Francisco Xavier Karinda, Perezida wa Sena, yabwiye abanyamakuru ko nk'imitwe ya Sena ku bihugu byombi bagiye gushimangira imigenderanire bakita ku bibazo bireba abaturage b'ibihugu byombi.
Twaganiriye ku buryo inteko zombi zishobora kugenderanira zikagira ibyo zunguraniraho, kubera yuko dufite byinshi duhuriyeho, dufite imiryango myinshi duhuriyeho, imiryango yose muri aka karere tuyihuriyeho, ndetse n'ibibazo bihari bimwe tubihuriyeho, bityo rero tukaba twumva ko mu rwego rw'inteko ishinga amategeko dushobora gutanga umusanzu wacu wo gufasha abaturage b'ibihugu byombi. Ibyo rero tukaba twavuze yuko tugiye kureba uburyo twabitangira tukarushaho guha ingufu umubano wacu dusanganwe uri mwiza.
Umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena, yanatubwiye ko ku mitwe y'ibihugu byombi hazabaho amasezerano y'imikorere n'imikoranire mu nzego zitandukanye bigizwemo uruhare n'intumwa za rubanda.
Icyo twavuze ni uko tugiye kubishyira mu buryo nakwita amasezerano mu nzego zitandukanye. Hari izo dusanzwe duhuriramo dukorana, ariko turashaka gukorana mu buryo navuga buri fomo nibyo twenda gutangira ntabwo umwanya wari uhagije kugira ngo tuvuge ku bibazo byose ariko icyo twakwishimira nuko babyishimiye kandi natwe twishimiye ko batugendereye kandi tukaba twumva tuzateza imbere ibihugu byacu byombi binyuze mu mikoranire y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi.
Mu zindi ngingo bagize inteko z'ibihugu byombi baganiriyeho nk'uko babibwiye itangazamakuru, hari imikino izahuza abagize inteko ishinga amategeko mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA izabera i Kigali mu mpera z'uyu mwaka. Bwana Karinda yatubwiye ko Burundi bwatumiwe muri uwo mukino umugambi wo kurushaho gutsimbataza imigenderanire. Imyaka igera mu munani yari hafi kwihirika impande zombi zidahura kubera icyuka kibi cyari hagati y'ibihugu byombi. Byari bishingiye ku bibazo bya politiki byadutse mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015. N'umwuka wabaye mubi kugezaho ibikorwa by'imigenderanire n'ubuhahirane byazambye. Mu mwaka ushize wa 2022 nibwo imipaka ku bihugu byombi yafunguwe. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Umunonotsi w'umurundi kazi Florence Sifa yahoze ari umunyeshuri w'umunonotsi kuri kaminuza ya Cincinnati muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika yapfuye giturumbuka ku munsi wa mbere w'indwi muri Amerika. Florence Sifa yavukiye Bujumbura mu Burundi, yarakinye mu mugwi Berco Stars yongera aserukira igihugu ciwe mu makungu. Twavuganye na Jean Paul Manirakiza ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'intoke wa basketball mu Burundi, aratangura avuga uko yakiye urupfu rwa Florence Sifa.
Nilikuwa tanga dichane kandi kwa hadi kituza katu jiteze kuko chibie kuna kwa gwari ulete kukuba ita mwezisoka umekiti nasionare ya wagabo na wagi isoka hanze hariho ampra makshara yuko na wenye mene aza mwagie kukirikira umino kukiriteka nilo tukizumba kwa tanga ili aminia hadi java ye vero mwa wakwa kwa 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 yamuranze amavideo n'ibiki ishikari twavuze tuti uyu muntu aratuye guhabwa iteka yahabwa abantu bitwaye neza bagaserukira nabi neza bakanatuma n'abandi bakora umuzima wa basketball na cyane cyane mu bigeme aho yari yagiye aserukira ibintu akatari bake gutwara Vincent muri 2015 yagiye asohoka ugaragaza ko yari umukinnyi abantu benshi dukunda no kuvuga mu biyago byacu bya minsi yose kugira ngo abantu benshi bamurangire ko yari twavyakira nk'ibintu bimeze neza n'ibiri agacamugongo muri ekipe ya kinyamu ya Gladiators twaje turavugana ibikanza kurama nawiwe kugira ngo amuremeshwe yatanza tuge kugira ngo barabe uko byogenda tuma dukurikirana amakuru kugira ngo natwe nimeze twesite kandi dufasha tubikora.
Ku makuru w'umufise ngaho kuba ariko baratwumviriza byaba byagenze gute, amakuru mwamufise kuri uru rupfuguye byagenze gute?
Kubera batarabitohoza neza bavuga ko n'ubu kibuga cyo kitaraboneka ko yoba bagiye muri iyo taxi bavuga ko yari asanzwe mu kamisi yose umwe ava ati icyumba cyamukubise abandi ati ni mu canwa ateye rero ntiturabimenya neza ngo tumenyeshe ibyumba cya ofisiyel batubwira ko bakiri otopsi kugira ngo n'ikibuga cyo kiboneke. Nibyo dufite, nibyo dufite, niko tuzi ko amaze kwitaba Imana ofisiyel bazima zambaye mu bandi.
Ikihe muzo mwikubukira ko n'ikihe nk'abakiri bato bashaka gukina umupira w'amaboko wa basketball ikabanonotse muri rusange bomufatira ko bomwibukira ko
bwa mbere yari umukinnyi bwa mbere yatangiye akina ibintu byose yatangiye akina football cyane akina neza rero aza muri basketball cyane twemigira ko nuko ni umuntu yihaye arakiguma kandi ayikora bet excellence. Icya kabiri umukinnyi yakina atari kararaba ibyo no kwita score yari umukinnyi akina kugira ngo yinyuze karakina aryoheje akine agaragaza ibintu biriya muri terrain. Ndetse namwibukije barabona ko yatwara n'ubugiye bw'umupira rero icyo tumwibukira ko nuko twamunabye n'abandi bamwigira ko kwari uko kwitanga kumenya amafondamento ya basketball kubiha agaciro gukurikirana mace kumurango no mu ivuri gukurikira kwari ukuntu asanzwe afite ukunyaruka no kurangiza neza n'umukta muri ano yari karakina yari umukinnyi ubona ko ari atletike mu nivo femini mu bigeme atariko ahita akurikira kiriya kandi abona kure cyane n'ibyo ariko kandi no muri federasiyo ntibatwemerera kudukoranya na ekipe ya Gladiators twahisemwo kumwubakira ubwugamo bw'iteka bensomiruka mu mamati ya playoff azotangura dimanshe akaba n'igitabo cy'iteka abantu azagenda barandikamo kugira ngo binatubwire abakunzi bose ba basketball abantu yaciye mu maso n'igihugu n'abandi kuko cyigira umujyango wa wize n'abo bakirizana.
Ndabashimiye cyane yari Manirakiza Jean Paul ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko wa basketball mu Burundi. Twariko tuvuga ku rupfu rw'umurundikazi Florence Sifa yari umunonotsi yakina basketball rwabaye giturumbuka ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere w'indwi. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Namwe murakoze.
Inkino z'igikombe cy'isi yose cy'abagore mu mupira w'amaguru ziza gutangura kuri uyu wa kane muri Australia na Nouvelle Zélande. Ni rya mbere izo nkino zigiye gukinirwa mu bihugu bibiri. Mugenzi wacu Eli Gwema yavuganye n'umumenyeshamakuru w'inkino Annette Mugabo ari mu gisagara cya Brisbane muri Australia, atangura amubaza uko imyiteguro yifashe.
Ni irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mugi ugiye kwakira, ukazakira imikino 8 gusa mu mikino 64 igomba kuba mu irushanwa ryose. Impamvu igomba kwakira imikino mikeya ni kubera ko ari ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi hagiye gukinwa imikino 64 ubwo izaba igizwe n'ibihugu 32. Ni ubwa mbere bibaye mu mateka y'igikombe cy'abagore, ubundi byari bisanzwe mu gikombe cy'abagabo, ariko kandi ni n'ubwa mbere irushanwa ry'igikombe cy'isi mu bari n'abategarugori kigiye gukinirwa mu bihugu bibiri bitandukanye, kuko ubundi ni irushanwa ryaberaga mu gihugu kimwe. Urabona ko bidashyushye cyane ugereranyije n'irushanwa ry'abagabo cyangwa se igikombe cy'isi abagabo, cyane cyane no muri bamwe wenda nagerageje kugenda nganira nabo, usanga rwose umupira navuga ko atari ikintu gikomeye cyangwa kizwi cyane cyangwa giteye imbere hano mu gihugu cya Australia. Ukabeshe usanga imikino bazi ari imikino nka rugby, ndetse n'irushanwa rikomeye cyane mu mukino wa tennis yitwa Australian Open gikunda kubera hano.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Uyu mugabane uzaba uhagarariwe n'ibihugu bine aribyo Afrika y'Epfo, Maroc, Zambia ndetse na Nigeria. Hawe usesengura ibintu ukurikirana hafi uko aya makipe amaze iminsi yitwara, amahirwe y'aya makipe ya Afrika muri icyo gikombe cy'isi ahagaze ate?
Navuga ko icyambere mira no gutungurana ku ikipe y'igihugu ya Morocco mu mupira w'amaguru, kuko ubona ko mu by'ukuri ari ikintu bashyizemo imbaraga cyane kugeza naho batsindiwe ku mukino wa nyuma y'igikombe cya Afrika giheruka umwaka ushize. Hanyuma kandi ku rundi ruhande ku ikipe y'igihugu ya Zambia nayo ntabwo twayirengagiza, kuko ubusanzwe ni ikipe itarizwe mu mupira w'amaguru muri Afrika. Nigeria yo umuntu yavuga ko ari umwamikazi wa Afrika, ariko kandi ni ikipe yaje muri iri rushanwa ifite ibibazo byinshi, haba hagati ya federation, abakinnyi ubwabo, ndetse n'umutoza, kuko abanyanigeria benshi ntibemera umutoza bafite. Kubera iki? Kubera ko bavuga bati n'umutoza udafite qualification twifuze cyangwa se udafite qualification twebwe tumukeneyeho nk'igihugu cya Nigeria, uburyo ari ubukombe mu mupira bari n'abate garugore ntabwo yagombye kuba adutoza. Hanyuma kandi akagaruka ikibazo gikomeye ku ikipe y'igihugu ya Nigeria cyo kuba badahembwa bamaze igihe kinini kigera hafi nko ku myaka 2 badahembwa. Icyo nacyo ubwacyo ni ikibazo kiri imbere mu bakinnyi, ndetse kikaba no mu banyanigeria muri rusange, noneho kikaba no muri federasiyo, kuko umutoza bajya kuza ahangaha asigaye iminsi 14 gusa, yaje gutangaza ko amaze hafi amezi 7 adahembwa n'ishyirahamwe rya Nigeria ry'umupira w'amaguru. Urumva aho ngaho ni ikibazo, kandi umuntu yagombye kuvuga ko Nigeria mu by'ukuri ari ikipe yagombye kuba iri presentinga umugabane wa Afrika, kuko ifite abakinnyi bakomeye barimo ba Assist Oshora, umwe mu bagore bakomeye kuri umugabane wa Afrika, ufite Ballon d'Or niba ariko na zita z'umugabane wa Afrika 5. Hanyuma kandi akaba nakinira ikipe ya FC Barcelone mu gihugu cya Espagne. Iyindi kipe ngire ngo umuntu yagombye guhanga amaso ni uko nayo bitigeze bikundira, yari ikipe ya South Africa kana ni umutoza wayo ni ukuvuga ko nyuma yo gutwara igikombe cya Afrika ni ikipe yari ituje, bafite abakinnyi bamwe bakomeye bakina imbere mu makipe yabo nka za Mamelodi. Ikipe nayo wavuga ko ari ikipe nziza ku mugabane wa Afrika ku rwego rw'amaclub, ariko nayo mu minsi mikeya y'uko irushanwa rutangira hahise hagaragara ibibazo by'uko nabo bafite ibibazo by'amafaranga. Navuga ko urebye ikipe iri stable wavuga ko ari ikipe ya Zambia, wavuga ko ari ikipe ya Morocco kuko Morocco bo ibibazo by'amafaranga nago biba bibareba ahanini cyane kuko ni ikipe ikomeye ubona ibintu byabo biba bicecetse cyane hanyuma kandi kuri Zambia wengeje iyo performance mu mikino wa gishuti baheruka gukina imbere y'imistano yuko irushanwa ritangira batsinze ikipe y'igugu y'abadage ikipe y'igugu abadage si ikipe yoroshye ariko kuba barayitsinze uwavuga ko ari ikipe ishobora gutanga icyizere ndetse n'ikipe ya Morocco gusa nanone Nigeria umuntu agomba kugira byinshi avugaho nyuma y'umukino wa mbere bazaba bakina n'ikipe ya Canada.
Aneti Mugabo ndagushimiye tuvuganye uri mu mujyi wa Brisbane muri Australia.
Murakoze cyane namwe Eddie.
Njuti mwari muduteza matwi ahantu ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Queen for real.